Abitabiriye ivyo biganiro vyabereye ahakorera inama nshingamateka ya Amerika ay Washington DC bagarutse ku bibazo bitandukanye biri mu bwigenge bwo gushikiriza ivyumviro no kubahiriza agateka kazi na muntu. Umushingamateka yatowe muri leta ya Massachusetts Jim McGovern akomoka mu mugambwe wa Demokrate ari mu bafasha amajambo yavuze ko intambwe u Burundi bwari bwarateye muri ivyo bisata amasezerano yarusha gisinywa zikomeje gusubira inyuma nk'ibirenge.
Burundi bwahuza ari ahantu hatanga icyizere nyamara ubu siko bimeze. Perezida yabaye kimwe n'abandi bakuru b'ibihugu bo ku isi bakunda ubutegetsi bagahinduka abanyagitugu batagira icyo bihanganira. Muri iki gihe ari muri manda ye ya gatatu, nkuru nziza yatangiye gusenya inzego z'ubuyobozi zari zigamije gutuma igihugu kidasubira mu rugomo arigwizaho ububasha. Icyo agambiriye kuva mu mwaka w'2015 ni ugucecekesha amajwi yose agira icyo anenga mu gihugu hose. Yahaye urubuga abanyarugomo, polisi n'abashinzwe umutekano bakabatiza umurindi. Mu gihe nanone igihugu kitegura amatora mu mwaka w'2020, guverinoma y'u Burundi yafunze ibiro bya ONU byita ku burenganzira bwa muntu, ibuza BBC gutangariza ku butaka bwayo, ihagarika ijwi rya Amerika kandi ishyira amananiza ku miryango itagengwa na leta mu buryo bwo kuyigenzura no kuyitera ubwoba. Urubuga rwa politiki rwagabanutse ku buryo bugaragara. Tugomba gushaka icyakorwa amazi atararenga inkombe. Igihe kirageze kugira ngo dufungure amaso dushyire hamwe ibitekerezo kuko duhangayikishijwe n'ibirimo kuba.
Marguerite Barankitse aramutswa ikigo Maison Shalom yari muri ivyo biganiro nahashima umwitwarariko wa Amerika ku Burundi utwazo twicico gihugu kiriko kirakora kugira ngo ivyo bibazo bive mu nzira ntitubuze. Marguerite Barankitse uko abona ivyo Burundi ni nako Lewis Madge atwari gisata cha Afrika y'ubuseruko mushiramwe mpuzamakungu gitagateka kazi na muntu Human Rights Watch abibona nahasanga abikurikiranira kure bo kwibaza ko agahengwe kabonetse kuko amakuru y'ibiba ubu bigwe kuyatangaza.
Mu myaka ishize Burundi bwari igihugu ntangarugero mu karere mu bijyanye n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashatse. Urwo rubuga rwagabanutse ku buryo muri iyi myaka inishize abenshi mu mpirimbanyi za sosiyete sivile n'abanyamakuru bigenga bakiri mu buhungiro. Abagumye mu Burundi botswe igitutu bagatabwa muri yombi. Uheruka gufungwa ni Jamal Rukuki yazize guharanira uburenganzira bwa muntu. Ikindi nshaka kuvugaho ni uburyo amafaranga akusanywa ayo nazakoreshwa mu matora cyangwa mu zindi serivisi zihabwa abaturage. Ayo mafaranga arakwa ku ngufu. Ibihugu bituranyi biteze amaso Amerika ngo bizarebe icyo dukora kwihohotera rikabije twiteze mu matora ataha.
Mu gihe bari muri uwo mubonano bagarutse ikibazo c'impunzi z'abarundi zifatwa nabi mu bihugu nka Uganda na Tanzania, bamwe mu barundi baba Washington barafise ico basaba leta ya Amerika. Jean Belkimas Manirakiza numwe muri abo barundi. twashatse kumenya ico leta y'u Burundi yibaza kuri ivyo vyagije vyose. Umuvugizi wayo Prosper Ntagwamiye mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone atubwira ko ubwa mbere adashobora kuvugana n'ijwi rya Amerika bivuye ku co yise ukuba batacubatse rukirisu n'iyo radio n'imigenderanire itari myiza. Ubwa kabiri Ntagwamiye yasiguriye igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda kwatovugira leta atacira mutuma gutangaza.